Iyo nama yabereye ku kirimba cy'umukuru w'igihugu ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Mu bakuru b'igihugu 13 bari bitezwe bane gusa nibo bahashitse, basanga mugenzi wabo Evariste Ndayishimiye. Abo nabo ni umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi, w'Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa, Yoweri Kaguta Museveni arongoye igihugu cya Uganda, hamwe n'uwa Centrafrique Faustin Archange Touadera Uganda, hamwe na Tanzania byaserukiwe n'abashikiranganji ba mbere. Ibindi bihugu bishika kundwi nabyo nyene byarungitse intumwa. Inama nk'iyi yabereye ubwa mbere mu Burundi, yaheruka kubera i Rwanda muri Angola no muri Kenya, ariko ntacyakoretse mu bijyanye no kugarukana umwizero ku banyagihugu bakozwe ko n'intambara. Kukaba nkako Felix Tshisekedi arongoye Congo, avuga ko ikiringo cyo kurongora inama yaheruka yari yarateye umukono ku masezerano ikiringo giheze inganda zigitikira. Mu gihe ndiko ndasigira ikikorwa cyo kurongora inama mugenzanje Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, sinoreka kuvuga ko nsize ikibazo gikomeye cy'umutekano mu karere k'ibiyaga binini muri rusange, na cyane cyane mu buseruko bwa Congo
dans l'est de la République démocratique du Congo en particulier.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye agiye kurongora iyi nama, asanga ingorane zikwiye kwigwa mu mizi yazo kugira zihere.
La capitalisation du potentiel qui représente
intego dufite ikomeye mu bakenyezi hamwe n'urwaruka, ari nawe nguvu dufite za none no muri kazoza, bari mu bafasha gushika ku iterambere no gushika ku mahoro arama mu karere k'ibiyaga binini. Inguvu zidasanzwe zikwiye gushyirwa mu kwiga umuzi w'ingorane z'injyane, nk'ubukene n'izindi nyungu.
La pauvreté.
Umukuru w'igihugu w'ubumwe bwa Afrika Musa Faki yari yitabye iyo nama, asaba abakuru b'ibihugu n'amaleta kuva mu majambo bakajya mu bikorwa. Hagataha umunyamabanga wa ONU Antonio Guterres mu ijambo ryiwe ari muri iyo nama yabaye nk'uwaciye iteka. Nahamagariye imigwano yose guhagarika burundu, mukurikire inzira y'amahoro, abanyepolitiki hamwe n'abajejwe intwaro guhagarika imvugo icanishamwo. Imigwi yose itegerezwa gushyira mu ngiro amasezerano yatewe ko umukono i Rwanda n'i Nairobi atakirinze gusabwa kandi atanumwe avuyemwo. Ibiganiro by'ukuri byonyine bitagira uburyarya n'ibyo bizozane n'ishyirama. Umukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi mu ijambo ryiwe yasabye ko amasezerano y'amava mu nama nyinshi zimaze kuba ku kibazo cy'umutekano ku gihugu arongoye yoshyirwa mu ngiro. Ibyo bisa n'ibyategetswe mu itangazo risozera inama yo kuri uyu wa gatandatu byasomwe n'umushikiranganji w'Uburundi ajejwe imigenderanire Albert Shingiro. Inama yo kuri uyu wa gatandatu yahuriranye n'ibirori byo kwimika umwami Karoli wa gatatu w'Ubwongereza. Ibirori byatumye abakuru b'ibihugu nka Paul Kagame, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, yagizwa kuba inyuma y'umugwi M23 ugwana muri Congo, hamwe na William Ruto w'igihugu cya Kenya asanzwe arongoye ingabo z'abasirikare zo mu bihugu bya Afurika y'ubuseruko biri gufasha kugarukana amahoro muri Congo, batitabira inama y'i Bujumbura.